radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ikipe ya Dinamo yari hagarariye u Burundi mu mikino ya Basketball Africa League yarasezerewe, yanze kwambara imyenda yanditseho Visit Rwanda.
Ni kuki baretse ikipe ya Dinamo ije kwitabira higanwa rya bare, kandi bazi yuko iyo bare ifite sponsor ya Visit Rwanda, ifite sponsor ya Rwandair, bayiretse gute ikajyayo? Amategeko arahari, arazwi. Nta kintu na kimwe bayifashije, yaragezeyo. Ibintu bibabaje cyane.
Umwe mu bakunzi b'ikipe Dinamo Basketball Club mu Rwanda, umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan, yaburanishijwe kuri uyu wa kabiri adahari mu rubanza yaregeye Eric Bagirubusa. Yari mu rukiko, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu majyepfo ya Somalia, bigahitana abarwanyi batatu bo mu mutwe w'iterabwoba Al-Shabab. Ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika kiri ku mugabane wa Afurika, AFRICOM, byatangaje ko byagabye icyo gitero tariki 10 z'uku kwezi bisabwe na guverinoma ya Somalia. Igisirikare cya Amerika cyemeza ko ibyagaragaye mu ikubitiro byerekana ko nta basivili baguye muri icyo gitero cyabereye mu karere ka Shabelle mu birometero 71 avuye mu murwa mukuru Mogadishu. Iki gitero ni icya gatanu ingabo za Amerika zigabye muri Somalia kuva uyu mwaka watangira. Mu mwaka ushize Amerika yagabye muri Somalia ibitero nk'ibyo bigera kuri 18. Itangazo ryashyize ahagaragara iby'icyo gitero ntiryavuze niba cyaragabwe ku barwanyi basanzwe ba Al-Shabab cyangwa niba ari ku bayobozi babo. Hagati aho ingabo za Somalia zavuye mu mijyi ibiri zari zambuye abarwanyi ba Al-Shabab umwaka ushize, nk'uko byemezwa n'abahatuye n'ubuyobozi bw'ingabo za Somalia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amasezerano mashya hagati ya Somalia na Turukiya mu byerekeye imicungire y'umutekano w'ibinyura mu nyanja aragenda ijambo Turukiya mu karere k'ihembe rya Afurika. Ibi biratangazwa n'abahanga mu bya politiki n'umutekano muri ako karere. Mu kwezi gushize Inteko Ishinga Amategeko ya Somalia yemeje amasezerano y'imyaka 10 hagati y'ibihugu byombi. Muri aya masezerano, Turukiya izarinda igice cy'inyanja y'Ubuhinde kigenzurwa na Somalia n'ikigobe cya Aden, inafashe gutoza no guha ibikoresho bya gisirikare abasirikare ba Somalia barwanira mu mazi. Nyuma y'ukwezi aya masezerano asinywe, abasirikare ba Turukiya bamaze kugera muri Somalia. Abasesengura rya politiki n'umutekano bakemeza ko byinshi bigiye guhinduka muri aka karere. LML iso muri kaminuza ya Ankara muri Turukiya ni impuguke mu byerekeye Afurika.
This will provide Turkey an opportunity to increase its influence.
Ibi bizoha Turukiya akaryo ko kugira ijambo mu karere k'ihembe rya Afurika, kuko ibihugu byose ivyo mu kigobe, ivyo mu burengero bw'isi harimo n'Ubuyapani byose bikorera muri Djibouti. Byumvikana rero ko byose biri kubiragerageza kwiteza imbere cyane cyane mu butunzi bwavyo. Rero nakajyo Turukiya nayo nyene ironse.
So this is an opportunity for Turkey as well.
Izi mpuguke zibona ko muri aya masezerano hazabaho imikoranire idasanzwe mu rwego rwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi.
It focuses on the projection
n'amasezerano yibanda ku bubasha bw'ingabo za Turukiya mu byerekeye umutekano wo mu mazi n'uturere twihariye mu by'ubukungu cyangwa imirongo ntarengwa yihariye mu mazi ya buri gihugu. Bizafasha ibihugu by'inshuti nabo basangiye ubucuruzi nabo kubyubahiriza, kandi nk'uko bizi urugero nka Somalia imaze igihe ihanganye n'ikibazo cy'abantu basahura amato mu nyanja.
Indege zitagira abapilote zikorwa na Turukiya zikoreshwa na Ethiopia na Somalia mu ntambara zo kurwanya abateza umutekano muke muri ako karere. Kugeza ubu Turukiya yashoboye kugumana umubano mwiza n'ibihugu byombi, ariko abahanga mu by'umutekano na politike basanga aya masezerano ashobora gutuma umubano wa Somalia na Ethiopia urushaho kuzamba. Tugarutse ku mugabane wa Afurika, urukiko rwo muri Uganda hejo kuwa kabiri rwanze kwakira ubusabe bw'umuryango w'abashaka gukora ubuvugizi ku babana bahuje ibitsina bwo kwandikwa ngo uwo muryango ukorere mu gihugu ku mugaragaro. Byatangajwe n'umunyamategeko wunganira itsinda ryiyise Sexual Minorities in Uganda, ryagejeje ubusabe bwo kwandikwa k'uyu muryango ku nshuro ya mbere mu rukiko rukuru mu mwaka 2015. nyuma yo kushinzwe kwandika ibigo n'imiryango ikorera muri icyo gihugu yanze kubandika ngo bahabwe uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro, avuga ko uwo muryango udakenewe. Yavuze kandi ko uwo muryango uteza imbere inyungu z'abantu bafite imyitwarire itemewe n'amategeko muri Uganda. Mu mwaka w'2022, guverinoma ya Uganda yahagaritse imirimo y'uwo muryango kuko utari ufite uburenganzira bugenwa n'itegeko bwo gukorera mu gihugu. Imibonano y'abasangiye ibitsina ntiyemewe muri Uganda kuva mu gihe cy'ubukoroni ubwo icyo gihugu cyategekwaga n'Abongereza. Mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize, icyo gihugu cyemeje rimwe mu mategeko aremereye yarwanya imibonano hagati y'abasangiye ibitsina. Urubanza rwaciwe ku wa kabiri rwari mu bujurire nyuma y'uko uyu muryango utsinzwe mu rukiko rw'ibanze mu mwaka w'2018. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryaraye ritangaje ko ntiritabona indi fashanyo ritazabasha gukomeza gufasha Abanyasudani bararwa mu magana bari muri Chadi. Kuva mu gihe cy'umwaka umwe ushize, intambara yadutse muri Sudani, abaturage b'icyo gihugu bagera ku 500,000 bahungiye muri icyo gihugu nyine banyuze ku mupaka w'ibihugu byombi uri mu butayu. Muri iki gihe, igihugu cya Chadi ni kimwe mu bifite umubare mwinshi w'impunzi ku mugabane wa Afurika. Impunzi ziri muri icyo gihugu zose hamwe zigera kuri 1,000,000. Ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa riravuga ko rifite ibibazo bikomeye mu kubabonera ibibatunga bose. PAM iravuga ko abatari bake muri bo basigaye birenze umunsi batabashije gufungura. Hafi icya kabiri cy'abana b'impunzi bavuye muri Sudani bari munsi y'imyaka 5 bafite ikibazo cyo kugira amaraso make mu mubiri kubera imirire mibi.
Urakoze Geoffrey Mutagoma, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com, naho ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire mu Rwanda yafashe icyemezo cyo kuburanisha urubanza rw'umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan adahari. Baba abanyamategeko bamwunganira ndetse n'abavandimwe be bakavuga ko birushaho gutera urujijo kuko batazi impamvu atitabye mu rubanza yaregeraga kurusubirishamo mu ngingo nshya. Kigali, Eric Bagira Ubusa.
Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan mu 2021 nibwo inkiko z'u Rwanda zari zamukatiye gufunga imyaka 7 muri gereza no gutanga ihazabu ya 5,000,000 z'amafaranga, ni nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo icyo kwiyitirira urwego rw'umwuga w'umunyamakuru. Wene bamwunganira mu mategeko ntibanyuzwe n'ibyemezo by'inkiko, bavuga ko habonetse ingingo nshya zabateye kuregera urukiko rw'ubujurire basubirishamo urubanza. Ubwo umucamanza yahamagazaga umunyamakuru Cyuma Hassan ngo aburane urubanza rwe, byagaragaye ko atari yitabira iburanisha. Abanyamategeko bamwunganira Gatera Gashabana na Jean Bosco Ntirenganya Sefu babwiye urukiko ko batamenye impamvu nyamukuru zateye uyu munyamakuru kutitabira iburanisha. Bavuze ko kuwa kane w'icyumweru gishize bamusuye kuri gereza bategura urubanza ariko batazi uko byamugendekeye. Mu nyungu z'ubutabera, umunyamategeko Gashabana yasabye urukiko undi munsi wo kuzajya kuri gereza bakamenya impamvu uwo bunganira atitabiriye urubanza kandi ariwe watanze ikirego. Yabwiye urukiko ko ingero nk'izi atari ubwa mbere zibayeho mu rwego rw'ubutabera. Yatanze urugero kuri Bwana Senabre wigeze kuyobora igihugu cya Chadi, wangaga kwitabira urubanza urukiko rukajya rutegeka ko yitaba ku ngufu. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko butari ubwa mbere umuyobozi wa Ishema TV asubikisha urubanza yaregeye. Bwavuze ko buri kumwe n'abamwunganira mu mategeko basuye Cyuma Hassan aho afungiye, basanga nta bibazo by'ibikorwa by'ica rubozo afite, na cyane ko bwemeza ko afunganywe na bagenzi be babiri mu cyumba kimwe. Bwibukije ko ibaruwa ihamagaza Cyuma Hassan kwitabira iburanisha yanditse amagambo agira ati: mubanze mu ndenganure, mubanze muhagarike ibikorwa by'ica rubozo ndenga kamere nkorerwa haba ku mubiri no ku mutima. Ubushinjacyaha bwavuze ko bigaragara ko Cyuma Hassan adashaka ko urubanza rwe ruva mu nzira. Bwasobanuye ko iyo urega atitabye nta mpamvu yarahamagajwe byubahirije amategeko, urubanza ruburanishwa adahari. Buhita busaba ko urukiko rwaburanisha Cyuma Hassan adahari. Urukiko rwafashe iminota mike yo kujya kwiherera rubifata icyemezo rwanzuye ko urega yakunze gusubikisha urubanza nyamara ariwe wasabye ko rwasubirishwamo mu ngingo nshya zarwo. Rwavuze ko abamwunganira batagaragaza icyo byaba byishe igihe cyuma Hasani yaburanishwa adahari. Ubushinjacyaha bwahawe umwanya bunenga ingingo uruhande rurega ruvuga ko ari nshya zaruteye kuregera isubirishamo ryarwo. Bwavuze ko nta ngingo nshya bubona zabonetse muri uru rubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyiswe ingingo nshya byabonetse urubanza rutaracibwa. Busaba ko mu kubisuzuma urukiko rwazashingira ku biteganywa n'amategeko. Kubireba uruhande rwa cyuma Hasani abamwunganira ntibamusimbura mu rubanza rwe nk'uko urukiko rwabyanzuye. Yagombye kuba ari mu rubanza rwe akisobanurira izo ngingo nshya zamuteye gutanga ikirego. Ku ruhande rw'abunganira umunyamakuru cyuma Hasani hazamutse igisa n'urujijo rukomeye rwo kumenya cyangwa kwemeza niba koko urega hari wifatiye umwanzuro wo kwanga kuza kuburana urubanza rwe yasabye ko rwasubirishwamo mu ngingo nshya. Umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyakozwe n'umucamanza byemewe n'amategeko. Gatera Gashabana yavuze ko bagiye guhita basura urega bakamenya impamvu zamuteye kutitabira iburanisha. Yavuze ko amategeko ateganya ko igihe basanga urega afite impamvu zifatika zamuteye kutaza kuburana baba bagifite amahirwe yo gusaba ko urukiko rwakongera gupfunda urubanza rukaruburanisha igihe rutararufataho icyemezo. Mu nyungu z'ubutabera Gashabana yemeza ko umucamanza yagombye kubanza kumenya icyateye uwo bunganira kutitabira iburanisha. Urujijo ku cyateye umunyamakuru cyuma Hasani kutaboneka mu rukiko rwazamutse no kubavandimwe be bari baje kumva uko aburana barimo sumubyara Primian Rukebesha bavuga ko nyina wa cyuma Hasani aherutse kumusura kuri gereza abacunga gereza bakamumwima bavuga ko muhungu we yanze gusohoka mu cyumba afungiyemo. Abo mu muryango we bakunze kumvikana mu majwi yo hasi yuje amarangamutima yemeza ko ashobora kuba yarakoreye ibikorwa by'iyicarubozo gereza igahitamo kwanga kumuzana mu rukiko. Mu minsi yashize cyuma Hasani yaje kuburana mu rukiko rw'ubujurire afite ibikomere mu gahanga avuga ko bikomoka ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge Mageragere afungiwemo. Imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika ndetse n'ishyirahamwe mpuzamahanga rirengera abanyamakuru CPJ naryo rifite icyicaro muri icyo gihugu yasabye ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Iyo miryango yanagarutse ku bikorwa by'iyicarubozo ivuga ko umunyamakuru cyuma Hasani akorerwa hafungiwe igasaba ko byahagarara. Mu mwaka w'2021 cyuma Hasani yahamijwe ibyaha byo kwiyitirira urwego rw'umwuga w'ubunyamakuru gukora no gukoresha impapuro mpimbano no gutambamira imirimo y'inzego za leta. Uyu wahoze ayobora Ishema TV yo ku muyoboro wa YouTube ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Ari mu banyamakuru bakunze kumvikana mu biganiro binenga zimwe muri gahunda za leta. Urubanza rwe ruzasoma ku itariki ya 28 z'uku kwezi saa 5. Hagati aho umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda nawe yasubitse isomwa ry'urubanza rw'abagabo 18 baregwa ibyaha by'icarubozo mu magereza yo mu Rwanda. Barimo abahoze ari abayobozi ba gereza ya Nyakiriba ku Gisenyi. Umucamanza yavuze ko dosiye yabaye ndende kubera umubare w'abayiregwamo. Abaregwa barimo Kayumba Innocent ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose baregwa impfu z'abantu 7 bazize ibikorwa by'iyicarubozo n'abandi bakuye ubumuga muri gereza. Icyemezo kikazafatwa ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ikipe ya Dinamo yari hagarariye u Burundi mu mikino ya Basketball Africa League Pretoria muri Afrika y'Epfo mu itsinda Kalahari yarasezerewe itewe mpaga inshuro ebyiri. Umuyobozi wa Balamadu Galofa avuga ko itakurikije amategeko agenga irushanwa. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Kuri uno wa kabiri igenekezi ya 12 niho Amadou Galofa yandikira umugwi wa Dinamo kukuwe mu mahiganwa kubera udakurikiza amabwirizwa agenga iryo higanwa. Ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi ryari ryasabye Dinamo gukinisha imyambaro yayo canke bagakina bafutse handitse Visit Rwanda nk'uko babigize mu rukino rwa mbere. Dinamo rero ntiyemerewe gukina urukino rwayo rwa kabiri rwari kuyihuza kuri uno wa kabiri na Petro do Rwanda yo muri Angola kubera kuguca kubiri n'amategeko. Amategeko y'iryo higanwa nk'uko abarongoye bar bamenyesha nuko iyo umugwi utewe mpaga kabiri ucukugwa mu higanwa ari navyo byashikiye Dinamo. Iyo ngingo y'abarongoye Basketball Africa League yakiriwe nabi cyane n'abanywa bakunzi b'umukino w'intoke wa basketball mu Burundi bamenyesha ariko ko abakinyi bakoze ivyo bategerezwa yamara ko uwo mugwi wa Dinamo wahemukiwe n'abategerezwa kuwushigikira.
Nk'umukunzi wa sport n'ibintu bibaje cyane bibaye no kwakira bitagira isiguro bitagira uko umuntu yavyita mu gihe turavye abakinyi ingufu barakoresheje kugira bashike kuri ijya nivyo kuja muri competition nkiriya uravye equipe ubugiba yakoresheje ariko byose bikagwa mu mazi ku munota umwe bitavuye ku buyobozi bwa equipe bitavuye ku bakinyi ahubwo bivuye ku buyobozi bubi bwa federation mbere n'igihugu
ni gukibaretse mu equipe ngadina igiye kwitabira higanwa rya bare kandi bazi yuko iyo bare ifise sponsor ya Visit Rwanda ifise sponsor ya Rwanda bayiretse gute ikajyayo amategeko arahari yarazwe na kina kime bayifashije yaragezeyo bitanze abene umugwi bakinyi bakoze imyitozo baragirayo hazi izindi decision mbi zivuye ku makonfri y'ibihugu ibintu bibabaje cyane kwa sportife bose bwa twababaye cyane
ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe mu bamenyesha ko izo ngingo zizogira ingaruka mbi cyane kuri basketball y'u Burundi batabakinyi tuzobakira nk'intwari kuko ntacyaha bakoze kandi ibyo berekanye byari byiza ku mbuga kandi harabashigikiye ibyo bihano n'abandi babitera ivyatsi bamwe bamenyesha ko kwamamaza igihugu mufitanye ibibazo atateka biha barundi mu bakinyi haragahinda ntangere ku rubuga rwa Instagram Mukhtar Gay umunya Senegal yari muri uwo mugwi wa Dinamo yamenyesheje ko afise umubabaro ntangere kubona urugendo rwabo ruhagaze kandi bari barutanguye neza ati nubwa mbere mu buzima ngize umubabaro nk'uwo mfise muri kino gihe Arven Nziza kizigeza wa Dinamo ati twakubiswe nk'inkuba tumaze kumva ko bitagikunze ko tumandanya amahiganwa
sikintu coroshe urumva inkuru nk'iyo waramaze imisi witegura hagezaho kuri kibazo ukazubona ntibishobotse gutanga werekana ubumenyi ufise birababaje cyane yego turafashanya nyine kubyakira mugabo ntibyoroshe cyane
muri ivyo bihe bigoye abakinyi barimwo Olivier Ndagiraga igicegera cy'umumenyereza wa Dinamo yamenyesheje ijwi rya Amerika ko atakindi bariko barakora atari uguhoza abakinyi bababaye cyane
ubutumwa tuba hano ubwo kwihangana ama akizera kubera ibihano nk'uko twabivugaye nabo muri bare bagiye kubiraba ko babatezurira ubwo bari no kwihangana tuko natwebwe nyine muri ivyo bihano turimwo kwihangana ama umuntu akazorabi bizoze imbere kuko ingingo yafashwe nta kundi kwihangana tukiyumvira ko n'umu president wacu ibintu ariko aragirangira sinzi kwa byiyumvira ngira nawe nyene nimba ariko yiyumvira ko basket yacu giye guhagarara kubera we ntakundi
uwomenyereza amenyesha ko bazotahuka i Burundi ku munsi wa kane baje kurindirayo niba ibihano by'imyaka itanu atagikogwa cha basketball kibaye mu Burundi ni hadawi 1500 by'amadolari ya Amerika bizokurikizwa canke bazobabarigwa Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda guverinoma ya Tanzania yatangiye guhiga impunzi n'abimukira baba barabonye ubwene gihugu n'akazi muri leta mu buryo bunyuranije n'amategeko inkuru ya James Jovin
iyo ngingo yemejwe na komiseri mukuru ushinzwe abinjira n'abasohoka muri Tanzania Dr Anna Makakala mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam yashimangiye ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka Ruliko lakolera muvyavu ya munama hagati mkuru w'igisirikare Generali Jacobo John Mkunda na wakomanda b'inzego zitandukanye yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam mu kwezi kwa mbere uyu mwaka tulimo.
Kuna wale ambao tunasema walizaliwa hapa nchini, utaratibu na tuna sheria ambayo inaongoza nchi hii, sheria ya uraia.
Hari bajya tuvuga ko bavukiye ngaha mu gihugu, gusa dufise amategeko ngendegwa ko agenga impunzi n'agenga igihugu. Bavukiye mu nkambi cy'iburi mu baturanyi, ukamenya kuvuga neza igiswahili sico kimenyetso ko uri umutanzania. Twumvise ko hari n'abaronkejwe akazi muri leta mu misho. Kubw'iyo mpamvu iyo turonse amakuru atubwira ko naka atari umunyagihugu, ni ngombwa nk'abajejwe urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kubikorera ko twisunze amategeko
bainika kwamba fulani kuna utata wa uraia. Sisi kama idara ya uhamiaji tunachukua hatua mara moja pale tunapopata taarifa.
Jenerali Mkunda mlio nama yabaye mu kwezi kwa mbere umwaka yavuze ko hari bamwe mu mpunzi bashakisha ubwene gihugu mu gihugu cha Tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko, kandi ko hari nabandi bamaze kuronswa n'akazi muri leta biciye mu mpisho.
Ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama
Mubyiyumviro byacu dusanga impunzi n'abagishakisha ubuhungiro badakwiriye kuba mu gihugu cya Tanzania iminsi myinshi mu gihe bizana ingaruka mbi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Amakuru dufise yerekana ko bamwe mu mpunzi abagishakisha ubuhungiro cyibure imiryango yabo baronkejwe akazi muri leta ya Tanzania biciriye mu nzira zitemewe n'amategeko. Dukeneye kubona leta ikora amato hoza gusobanura impunzi no kuzitahukana mu bihugu byabo.
Sifaza kupewa hadhi ya ukimbizi, kwani taarifa zilizopo ni kwamba baadhi ya waomba hifadhi hao au wakimbizi wameajiriwa serikalini.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zemeza ko benshi mu mpunzi basohoka inkambi kujya mu bindi bisagara no mu baturanye gushakisha ubuzi bagiye baraherera mu gasho, abandi bakicwa no kuburirwa irengero.
Bagiye baca babata mu gasho kazogenda kurondeza mu gasho kagenda nk'ikifura yamusibye bakavuga ati uwo muntu ntawe twigeze tubona ukaduhava wicara ngaho ugatura nyine ukavuga ati nta kundi nukuri mudufashe. Abantu basohoka ikambi barabica bakababohera ku biti kubera ubuzima.
Hariho nabaza mu nkambi kabona imodoka iraje iratoye umuntu, uwo muntu ntusubire kumenya irengero ryiwe, wajya kubaza ku gituo bakakubwira ngo ngende ubaze ku gituo cya kabiri ukabaza ukabura ntusubire kumva ni irengero ryiwe. Abona bapfuye umuntu akababona abagenda nyene ntumenye niyo baguye ni beshi. Rero birasabwa uko modukurikiranira niyo hejuru kugira ngo badufashe.
Abandi bakababohera ku biti gituragenda ubaza ngo numuntu kumva umuntu yaramaze kurangira abantu bapfa ni beshi ngaha bavyitwa arahamburiwe na numuntu yokironka nuko nuyovuga twebwe ngaha turi mu marira nkuri mwe mushika imbere mudushikira imbere bashahumwe mudutabare induta twebwe ngaha nkambi induta. Abagabo ni beshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera injya kugira ngo bafashe umuryango.
Nyuma y'iyo nama y'abasirikare iheruka kuba mu kwezi kwa mbere, leta ya Tanzania yaciye ifata ingingo yo kuzokugara ikambi ya Nduta hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo. Ivuga ko impunzi zagiye zirahungabanya umutekano w'abanyagihugu gihugu cha Tanzania. Kuva mu gihugu cha Tanzania, James Jovini, kubwijwi ya Amerika.
Abagore mu majwi yabo kwijwi rya Amerika.
Buri munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Mu muryango mw'iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Uhijira mu mugore no kwiteganyiriza.
Ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu by'ijwi rya Amerika. Kamuri ku kwezi kwa gatatu kwahariwe abategarugori, Professeur Pierre Ndayiragije wahoze ari Minisitiri w'Uburinganire no guteza imbere abagore mu Burundi aravuga ko imigambi yo kubigeraho itera intambwe nziza ariko ko hakiri byinshi bikenewe kwitabwaho. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mbanje kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa Kenyazi bose na cyane cyane Abarundi kazi, abo twakoranye kera n'abo twabanye, abo bose bandanya baharanira amajambere y'abakenyezi. Ndabifurije umunsi mwiza. Hanyuma uyu munsi nama ndawuhimbaza aho ndi hose kuko unyibutsa byinshi, unyibutsa ngena abakenyezi bari narindarangavye batanga guharanira kwikukira bari imbere bongera baraharanira ibikorwa. Hanyuma ndavye nko mu gihe na jewe nari muri abo b'imboneza twarashize imbere ibikorwa byozana ubutunzi mu muryango kugira ngo
mwarigize kurongora amabanga y'umushikiranganji yajejwe kibano n'abapfasoni. Mutubwire ibintu mushaka kwa mwararanguye icyo gihe.
Yego, icyo gihe cyane cyane twashimikiye ko twashaka turabonye n'umukenyezi yoshikira nawe akanota agacuruza akaba umukozi akinjira mu mabanki akaraba bakamuha ingurane akazikanya niho twatanguze rero umugambi wo kutanguza aya makoperative mato mato y'abakenyezi. Hatanguye twafite mbere banki y'abakenyezi ico gihe twatanguriye kuyishyira mu kitwa PEF, ubu ryahava rivuka koperative yitwa CCM, hakaba n'irindi ryarimo abakenyezi basa n'abari bakomeye mu budandaji ico gihe, ryabaye AFAB, rihava rivyara WISE. Urumva abakenyezi ico gihe n'ukuri barashimye kubona turondeye ngene dushikira amabanki, cyane cyane icyo twari dukeneye ni ukurondera ingwati kuko twese twarabura icyo tugwatiriza. Ayo mashyirahamwe rero niyo yaca atuma turonka ingwati, tukaronka n'ingwati cyane cyane dukorewe mu mashyirahamwe.
Muhereye ku ntambwe mwatanguriye ko eka niyo mwahereje ko mukihweza n'ivyari bimaze kuba imbere yaho, uburenganzira bw'abafasoni muri rusange mubona gute muri iki gihe nko mu Burundi?
Abafashoni ico gihe twatangura hari habuze byinshi cyane cyane no mu mategeko, ntibashobora kuca kuri banki gutyo, byari bikigoye cyane. Ubu barishikira ku mabanki barakora, mugabo ico twashima muri ico gihe bari ingene bose bakunda bashaka gushika imbere, bose bari hamwe, twari hamwe twese, n'ukuri nta migambwe yaducanisha mu muvyerekeye ibikorwa. N'ubu ndabona biriho barakorana, mugabo kandi barateye imbere, ndabyo nk'iriya banki bashizeho y'abakenyezi, mugabo sindayizi neza imigambi, sinzi neza ko n'ukuri ishira imbere abakenyezi uko umutahe wose n'uwa leta.
Haraheze imyaka itari mike rero abarundikazi, abarundi muri rusange, eka nk'abandi bafasoni bose ku isi bakora ibishobotse byose kugira ngo ubungane bwabo hagati yabo n'abagabo bose n'ubwisununura habe ubungane bukwiye. Uwo mugambi nturashikwa ko ijana ku ijana ku bwanyu intambami nziza?
Uwo mugambi n'ukuri nturashikwa ko abakenyezi baragerageza, mugabo hari ibitari bike bikiri intambamye, hari nk'amashuri urumva benshi naho twatangura twarabona ko hari agahate, abatize baracari benshi, hari ibintu byinshi badashikira neza. Cerekeye kubigisha ico gumaho inyigisho nkarishabwenge canke inyigisho mu mashuri babishikeko, turabe ingene botera imbere cane cane mu bumenyi. Hanyuma n'ikindi nkunda kubona abana bo mu mashuri babigeme ko muri iyi myaka arabagirira nabi cyane, kandi ukabona yuko atabihano byabonetse ku bantu bateje amashuri abana, ibyo birababaza kuko urumva abo bana ubutwiciye ukwaruka. Ikindi rero kandi harimo ibintu by'imigambwe bije imbere ntitukimenya, rero ko umuntu bamuhera ubukerebutse bwiwe nk'umukenyezi cyane ko bamuhereye ikibanza gise mu mugambwe, ibyo byose bisa n'ibiriko biracangacanga.
Ndayiragije, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkoramutima.
Ndagushimiye cyane Frederic.
Professeur Pierre Ndayiragije wahoze ari ministre w'uburinganire no guteza imbere abategarugori mu Burundi yavuganaga na Frederic Nkundikije. Ni hano dusoreje aya makuru, mwakoze kudukurikira aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi ujya gukira urwimo arwimo ururimi. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Bateye bazaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba. Ni geruti zimba mutira ko nibutse amashuri maze mbuvangejo bambicumira gakene kwa